Vancouver n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Baduteze amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa muri ako karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Deje kubabwira turahera mu karere. Mu Rwanda, leta itangaza ko abanyekongo bari mu kambi y'impunzi ya Kiziba barenga 5,000 bamaze kwiyandikisha kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo. Asumpta Kaboyi araduha inkuru irambuye.
Mu minsi ibiri gusa mu nkambi ya Kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo, hatangijwemo igikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ivuga ko abasaga 5,000 mu mpunzi zigera ku 17 bamaze kugaragaza ko bifuza gusubira mu gihugu cyabo cya Congo. Iyi mibare ishobora kuba yariyongereye kuko nyuma y'aho itangarijwe uyu munsi ari uwa kabiri izi mpunzi zikomeje kwiyandikisha. Ni igikorwa minisiteri yemeza ko kidafite igihe kizarangirira. Uyu ni Minisitiri Dombonere Jeanne d'Arc ushinzwe impunzi.
Nta munsi ntarengwa uhari, ariko abo abazagaragaza ubushake haraba ubundi ngira ngo haraba afashe icyemezo babitewe n'umujinya kubera nyine ibyagiye biba muri iyo myigaragambyo. Bamwe bagakoreshwa n'umujinya kuvuga reka dutahe iki, ariko kugeza ubu n'abamaze kwiyandikisha bavuga ko bagitegereje ko umutekano ugaruka. Ubushake barabugaragaza ko bashaka gutaha, ariko bakagaragaza ko batizeye umutekano wabo mu gihe baba basubiyeyo. Hariho gutegereza.
Ibikorwa byo kwandika impunzi zifuza gusubira mu gihugu cyabo cya Congo birabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo aho ziri hose mu gihugu. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Impunzi Kayumba Olivier yavuze ko mu kwandika izi mpunzi hagenda hagaragaramo ibibazo.
Ni impunzi za Kiziba, abenshi bavugira ururimi rw'Ikinyarwanda, iwabo ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Harimo ukuvangavanga, ese ndi umunyarwanda ndi umunyekongo, biterwa na interest ufite. Ku buryo dufite na benshi babaye abanyarwanda dukorana hano, ariko rero ugasanga uyu munsi yabona amahirwe yo kuvuga ngo arashaka kujya i Burayi nkuko agahita ahindura tiburya nari ndi impunzi, ahubwo yajya gufata ikarita y'impunzi bakamusanga muri database ya NIDA bikaba amahane. Nk'abariya bari Kiziba abenshi ni abanyarwanda bakora abamotari Karongi, afite tu business, ariko akavuga ati mfite umwana urwaye reka ngiye kuri gahunda yo kujya hanze. Hari naho umuntu ahindura amazina, ni urusobe rw'ibibazo bihari.
Ntitwabashije kumenya imibare y'abiyandikishije bose bifuza gusubira iwabo mu nkambi ya Kiziba, kuko tutabashije kumenya abiyandikishije ku munsi wo kuwa kane ndetse no mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Ababishinzwe muri Minisiteri ishinzwe impunzi bemeza ko icyegeranyo gihari ari ikigaragaza 30% bari bamaze kwiyandikisha kugeza ku mugoroba wo kuwa gatatu, ko nta kindi cyegeranyo kirasohoka usibye inkambi ya Kiziba, aho impunzi zakunze kwerekana ko zishaka gusubira mu gihugu cyabo ndetse zikanabigaragaza zigaragambya. Iki gikorwa cyanabereye no mu nkambi ya Gihembe, biba ritangazwa na Minisiteri y'Impunzi yo igaragaza ko muri iyi nkambi abantu 9 gusa aribo biyandikishije mu mpunzi zisaga 12,000 zihabarurirwa. Minisiteri ishinzwe impunzi ivuga ko n'ababiyandikishije muri Gihembe bavuze ko bazasubira iwabo ari uko umutekano bamaze kuwizera neza. Minisiteri ishinzwe impunzi itangaza ko ibarura nyiri ryanabereye mu nkambi ya Kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisanga 20,000 ribera kandi mu nkambi ya Mugombwa abarurwa impunzi zisaga 9,000 no mu nkambi ya Nyabiheke ibarurwamo basaga 14,000. Izi nkambi uko ari eshatu, Minisiteri ivuga ko nta mpunzi n'imwe yigeze igaragaza ko ishaka gutaha muri Congo. Mu Rwanda habarurwa kugeza uyu munsi z'abanyekongo zisaga 73,000 zicumbikiwe mu nkambi 5. Izi mpunzi habarurwamo zigera kuri 40 zifunzwe zafatiwe mu mvururu zumvikanye mu nkambi ya Kiziba hagati y'impunzi n'abashinzwe umutekano. Muri iyi nkambi ya Kiziba, leta ivuga ko izi mvururu zahitanye abasaga 11. Ibi bikaba biza ku isonga mu mpamvu ituma impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe muri Kiziba arizo zifata iya mbere cyane mu gushaka gusubira iwabo muri Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Murundi sentare nkuru y'igihugu ya muha ni ku murwa mukuru w'Burundi Bujumbura ejo kwa gatanu yaraciriye mu rubanza rw'ikibiriraho umunyororo uri hagati y'iminsi 15 n'imyaka 2 abantu 9 bagirizwa guhungabanya itora rya kamarampaka ryabaye ku munsi wa 4 Raymond Zimana yararukurikiranye
muri abo 9 8 bafashwe kuri uyu wa 4 ku munsi w'amatora ya kamarampaka umwe nawe yafashwe isaha 8 z'ijoro ubucara amatora afatiwa muri ziba turi muri zone Kanyosha komine muha ariko arakizura afise umupanga Augustin Ndayize yagirijwe kwitwaza ikigwanisho mu gushaka guhunga abanyamatora yabwiye Sentare ko yari mu mugwi imbonerakure urongowe n'uwitwa Nzosaba bariko barakizura bucaba amatora kugira ntiyagire abato bamatora cyane ngo bahunga abanyamutekano Sentare imaze kumwereka ko umutekano cungegwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamuciriye umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga 200,000 Edinze Imana yari indorerezi y'amatora kubw'urunani amizero y'abarundi muri zone Kanyosha yaciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'ihadabu y'amafaranga 200,000 na Sentare nkuru y'igihugu ya muha yagirijwe gukoresha urupapuro rw'impimbano no guhungabanya amatora ivyahawe yamirira kure mu guta amakosa kuba murese ngo acungera amatora kandi babona ko urupapuro afise rutatanzwe n'umugwi ujejwe amatora seni Jean Sabushimike nawe yaciriwe umunyororo w'impaga w'umwaka umwe yagirijwe guhungabanya amatora mu kwihanaguza irangi ryo ku rutoke ku mukozi yarajejwe gutunganya amatora amukojeje urwo rutoke ku itama yowe yari yabwiye Sentare ko vyabaye nk'isanganya atabikoze ku bushake mbere anabisabira imbabazi nkuko yari yabikoze kuri uyo yabikoreye naho yaciye atabwa muri yombi abandi Sentare yahanye n'abagabo bane bose bagirijwe gushaka kosha abandi bantu icyo bari gutora Salvatore Butoyi Patrick Nkeshimana Serge Ndikumana na Eric Nizo Nkiza bahagaritswe kuko batabuye ikarata y'itora abo nabo Sentare ya muha yabaciriye umwe umunyororo w'umwaka n'iyadabu y'amafaranga y'amarundi 400,000 ariko bo bari basavye ko Sentare yobeza kuko babikoze mu kutamenya mu gihe bwari bwa mbere bitabira amatora kandi batari basiguriwe neza ingene baza gutora Mike Nimfasha yagirijwe gushaka gutora kabiri kuko yafatanywe karata z'itora zibiri naho yatoye rimwe yahaneshejwe umunyororo w'iminsi 15 n'ihadabu y'amafaranga 200,000 uyu yafatiwe mu ruziba we yavuze ko ikarata ya kabiri yayizaniwe n'umuntu kuko yumvise bamusomye ni mu gihe we yari yashimye gusubira kwiyandikisha ubugira kabiri aho yari yimukiye kugira azatorere hafi ari naho yatoreye eka na Regisi ayishakiye yafashwe yagirizwa gushaka gutora kabiri uyu we yari indorerezi ya mizero y'abarundi muri zone Kanyosha yireguye avuga ko ahakana icaha akemeza ko yatoreye mu ntara ya Kirundo ku gapapuro RCPC kubera yari umushoferi w'umushinga mateka kandi karata y'itora yari yayibagiriye mu gisagara cha Bujumbura abwiwe ko ari mu ndorerezi z'amatora ayishaki yahisemo kumanuka mu gisagara cha Bujumbura kugira apfume akurikirana igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora nk'uko yabibwiye Sentare ari naho yaciye ahagarikwa Sentare yamuciriye ihadabu y'amafaranga 400,000 naho we yari yakanye icaha yagirizwa agasaba kwezwa kiresabo 9 ejo nyene ku wa 4 Sentare nkuru y'igihugu ya mukaza yahanishije umunyororo w'impaga w'amezi 3 Lambert Harerimana ku caha cyo gutora kabiri I Bujumbura Raymond Zimana Ijwi rya Amerika
tumenyeshe ko mu gihe ibiharuro bya nyuma mu itora rya kamarampaka ego yotsinda oya bimwe mu bizohinduka nibi bikurikira umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuzobarenza imyaka 35 ni mu gibwirizwa shingiro ririho ubu rivuga ko abwirizwa kuba arenza imyaka 40 ibiringo by'umukuru w'igihugu bizoguma ari bibiri ariko bivanywe ku myaka 5 bishirwe ku myaka 7 ibanza bikomakomeye muri leta harimo icy'umukuru w'igihugu bizoramutswa umurundi atigeze agira ubundi bwene gihugu Intebe y'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu izovanywaho isubirizwe iyo umushikiranganji wa mbere azobajejwe ibikorwa vya leta vyose umushikiranganji azotorwa n'umukuru w'igihugu ingingo itomora ko icegera cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuva mu bwoko n'umugambwe bitandukanye n'ivy'umukuru w'igihugu nayo izohinyanyurwa ivy'ubwoko n'umugambwe ntibizobera intambamyi uw'umukuru w'igihugu yagomwe ngo amubere icegera Ibwirizwa shingiro rishasha riratomora ku inama nshingamateka na nkenguzamateka ata burenganzira bizoba bigifise bwo gukombora umukuru w'igihugu naho yokora amakosa akomeye arimwo ugusesagura amatungo ya leta kurya ibiturire hamwe n'ibindi. Akandi gace kazohindurwa na gace kavuga ko umurundi wese abwirizwa kuburanishirizwa mu gihugu ciwe naho yoba yakoze ivyaha sentare zo hanze y'u Burundi zifitiye ububasha bwo gukurikirana. Ibwirizwa shingiro ririho ubu rivuga ko umurundi yakoze ivyaha bishobora kuburanishwa na sentare zo hanze y'u Burundi atakibuza ko zimuburanisha.
Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika mu Burundi igihe cy'amezi atandatu. Radio Ijwi rya Amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu Burundi nk'uko Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru wa sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura.
Kugira ngira iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko hari ibindi bizonguruka bicakura.
Ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Aka kazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo cyanke tukahiririrwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yacu.
Uyu numwe mu bafaso ni bitabiriye akamo ko gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ari mu ntara ya Bubanza ubu havuga ko ubuzima barimo butoroshe. Iyo nkuru iri muzo tuza kugaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradio yanyu ni mu ntango ya no makuru.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika kuvaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza atereye akama Barundi bari mu buhungiro guhunguka mu mwaka uheze. Bamwe bayitavye ako kamo abavuganye n'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Bubanza bavuga yuko bakenewe gufasha ku buzima babayemo atakubwifashe. Mwisha makuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse haradushikana mu muryango wa bamwe bahungutse.
Umuryango wa Nzimbuye Ernest wo ku mutumba Nyamabere zone Musenyi muri komine Mpanda uvuga ko maze mwaka n'amezi atatu uhungutse ukaba wari wahungiye mu gihugu cha Tanzania igihe cy'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Hano washikiye ku mutumba Nyamabere ubayeho mu kazu gapima nk'imetero zibiri kuri zibiri gasakajwe ihema utugunira amasashe hamwe n'ibiti bifashe kugira ngo ntiguruke. Uyu muryango ugizwe n'abantu 17 abana batatu bamuka kuri Nzimbuye Ernest hamwe n'uruvyaro rwabo. Umwe muri uyu muryango Ndayihimbaze Françoise avuga ko aka kazu kamahema ariko bashikiyemo na bugingo n'ubu.
Aka kazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo cyanke tukahiririrwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yacu.
Nk'imvura iguye bigenda gute?
Twiruka mu babanyi tukakindaro hanyuma tukugama.
Aka kazu kamahema bita Burende nta kintu kabitsemwo. Uyu mukenyezi avuga ko atabintu bararonka kubw'uko bataciye mu nzira yo guhungurwa n'ishyira hamwe gita impunzi HCR.
Twe gushika ubu nta kintu na kimwe dufise tujyamako kuko uhungutse uvuye muri Tanzania nta kintu na kimwe uvanayo. Nk'akarorero nk'abana mu kubakora mu gihugu cya Tanzania udahunguwe na UN ubatorokana ijoro kugira ngo bambukane umupaka biragoye cyane. Nk'akarorero nk'ubu nk'ibyo twifuka biratugora. Matera twari dufise zose twataye muri Tanzania ibyombo byose twarabitaye twazanye utudobo tubiri nyene twifashisha mu kugira ngo tubeho.
Nane kwereke mutarindiye ngo muhungugwe niyo UN.
Twabona amaisha yahagoye mu kugenda gusenya twaratwiruka ku bamwe bakicwa abana bagakubitwa n'inkuba kubera bagenda gusura ibintu bitanga ibyo bizinu gacu usanga imiryango irikiragira ibibazo duca tugira ubwoba cyane twe duca turihungura.
Icyo bikoze barashima ko buramatari w'intara yabo banza yabakirije agakemanya kibifungurwa
duhungutse nta kintu turaronka ariko nyakubahwa buramatare w'intara ya bubanza yaradushitse ko kwihema inshuro zibira tuzanira ibiro 10 by'umuceri hanyuma kugeza ubu nokuri turamushimira gose
none mukora iki mubeshejweho niki mujano gufungura
nta kintu nakimwe dukora kitubeshejeho basazanje nk'ubu birirwa mu matasha barahangayitse naje ndagenda mu itashe n'uguri ariko no munsi navuze ati oya ngenda mu itashe ngenda gusenga imana kugira ngo imana yugururire ubanza rugende neza
ariko ikibazo cy'uburyo bwo kwigisha abana bavuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo
bakoma bagwaragurika bari mu mashuri nabo dushinda bafashije ku mashuri ndagenda nkatura ibibazo ba nyakubahwa ba diregiteri ababwira yuko jewe ndi umuntu nahungutse kandi bakabitangira kuko baratuma umugabo baguma babirukanira amakaramu telefone baguma babirukanira byinshi hari aho basabwa amahera make make y'utuntu kanaka nkabura ariko igikwiye nkagenda nkisigura hanyuma bagaca bumva ko ndi mukuri kandi bagaca batumenya ko turi abantu bahungutse
izi ngorane ahanini zifite intandaro y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa aba bahungutse bakabona ko ari guhohoterwa Kwizera Dieudonné wo mu basangwa ari nawe yagirizwa ku banyagitongo byabo avuga ko batarota babagirwara
nawe ni twabahohote kubera icyo gihe baza bagashyira kwa musantere santere yababwiye ati niwe muri bakavuka burenda ngahumbe murabaye mbe murarindira ubutungane cyo gukora muri ako kanya ntihanze kwara turabaye
izi ngorane z'amatongo bavuga ko ziri mu minwe y'umugwi ujejwe gutatura amasasi y'amatongo hamwe n'andi matungo CNTB ariko kuva ubuzima aba bahungutse babayemo basaba ko umukuru w'igihugu yobijyamwo kugira ngo batezurirwe
tugasaba na perezida aho yoba ari hose ariko arabyumva turi ngaha kuri 11 11 Nyamabere munsi y'ikambi ya Muzinda kamuzinda ntadushike ko kuko niwe yavuze ngo duhungu barahungutse rero tugeze kuronka ibyacu ko twarashyikiye mu bacu
tumenyeshe ko mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU OCHA iherutse gusohora nubwo leta y'u Burundi yashiyamirije yerekanye ko abahungutse bari mu banyagihugu babayeho mu buzima bubi kandi ko bari mu akwiye kugarukirwako mu ntara ya bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenuye cyane tuve rero ngaho mu Burundi duce dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda naho aho abaganga batanga inama zo kugendera kure ibyo kurya byarengeje igihe kuko ngo bishobora kwica ubuzima bwabo ni nyuma yuko mu karere ka Rubavu hakomeje kumenwa ibiribwa byataye igihe mu biko ariko abanyagihugu bakaza kubifungura rekumenyesha amakuru wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana hatubandanirize ino nkuru
abantu babaganga kutubwira abantu ni byiza ko ibyo byose byarengeje igihe cyo gukoreshwa bihagarikwa gukoreshwa ushobora kubikoresha byarabaye contaminated cyangwa byaragiyemo mikorobe bikabyagutera
ni muganga mukuru yo buri bitaro bya Gisenyi uvuga ko kutarya ibyo kurya byarengeje igihe cy'ubutaraga ari bwo buryo bwo kwirinda ingaruka zishobora guterwa n'ibyo kurya bihumanye cyangwa byamaze kwinjirwa n'udukoko dushegesha ubwirinzi bw'umubiri aravuga ibi mu gihe bamwe mu batuye mu murenge wa Rubavu bavuga ko iyo bariye ibiribwa byarengeje igihe nta ngaruka na nke bahura nazo Aba nabo mu kagari ka Murambi batabura ibiribwa bigizwe n'imiceri, amafi, amavuta yo guteka, ifu ya kawunga n'ibindi byatabwe mu murima w'umuturage kuko byari byarashaje.
Umuceri n'imifarini bataga babitobora bagashira mu cyobo. Naho sekretere bw'amavuta babuteraga mu cyobo ariko bwo batabumenye. Uko rero twabonye natwe bwije tujya kuyora. Ibyo bisama kitwara bifashe bamwe baragurishije abandi bararya. Ariko ngiye natetse mu mavuta numva binjoheye cyane.
Natashe bwije bambere zisamagimwe. Namagenye tetse numva ndibimbyoheye. Ndagerageza ndabita. Hari wondo ugomba gutambuka ngumva ari kuvanga ubira ryose. Ngiye numva bimbere nabi ndabita.
Yewe icyo nafashe bitewe nuko ndambaraga nari kutse ngiye naraguze naguza kabido kamavuta kavuya naragatekesheje ndanumva ndakibaza bitewe nuko natetse ifiriti numva ndakibaza bindeye ndavuga ati buraya amavuta bujyara ni mazima
uretse abaturage bavuga ko babiriyeho biravuga ko hari n'ibindi byinshi bishobora kuba byarasubijwe ku isoko gucuruzwa
abaguzi bo haraba ni no kuza kubigura bakabijyana bari kujya kubicuruza buri
ayo nabashije kubona na makamyo byibura nabonye atatu
ari kabiri niyo nabonye apakururwa indiyo niba yarapakuruwe itarapakuruwe simbizi nabonaga havamo amavuta za kawunga n'imiceri byangu byashaje
by'amafi byo menya n'ibyamenwe baragiye bagenda bakabitoragura
ntawamenya niba yari yanaraboze ariko leta ni bafashe gahunda yo kuzanga ikamena ibintu bara ntabwo byari bizima gusa nuko mbona ntawe byagizeho ingaruka kandi bamwe barabiriye
nta n'uwo numva arimo gukorora
nubwo abahanga n'abajyanama mu by'imirire bavuga ko hari ibyo kurya byarengeje igihe bishobora kuribwa ntibigire ingaruka ku babiriye ariko umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William avuga ko ibyiza ari ukureka kubirya uko byamera kose.
Babandi babitaka bakubwira ngo nta kibazo byarenzeho iminsi mike wabikoresha, twebwe turakubwira nk'abaganga ngo ibiryo uko byagenda kose itariki yanditseho yarenze ukwiye kubutabikoresha. Twe turakubwira ngo ibiri byose wabonye byarenzeho igihe cyagenewe cyanditeho, nubwo byabirenzeho umunsi umwe ntugomba kubikoresha. Abantu rero kenshi baravuga ngo ibiryo birahenze, ariko birahenze cyane kwivuza byaguteye ingaruka kurusha kubireka. Kuko kuvurwa ingaruka zabyo byagutera zirahenze cyane kurusha ibyo biryo inshuro zirenga 5 cyangwa 8.
Dr. Kanyankora avuga ko nubwo ingaruka zo kurya ibiribwa byarengeje igihe zigaragara nyuma y'amasaha make ukimara kubirya, ariko abafite ubwirinzi bw'umubiri buhagije bo bitinda kugaragara. Bimwe mu bimenyetso bihita bigaragara harimo kubabara umutwe, kugira iseseme, gutakaza ubushake bwo kurya, kugobwa no kutabasha kureba, ariko hari no kugira umuriro w'igikatu ushobora guhitana umuntu.
Mushobora kurya ibiryo byarengeje igihe muri abantu batandukanye, bamwe ntibagira icyo baba, abandi bakakiba, kuko hari mikorobe ushobora kurya abasirikare bawe bakaziganza ntiwugire ingaruka. Ariko iyo bisanze uhagaze nabi mu buryo bw'umubiri, abasirikare bawe barinda umubiri ari bakeye, urabirya bikakuzahaza. Ariko ikintu kikwica cyane cyangwa cyica abantu bose mbere bari ibiryo byarengeje igihe ni ugutakaza amazi y'umubiri. Noneho hari mikorobe cyane ikunda kwigaragaza mu biryo iyo cyane cyane bibitswe nabi cyangwa byarengeje igihe, mikorobe yitwa salmonella. Iyo ni mikorobe itera diyare ndende ya indi mara iminsi itatu irenga ku buryo utabonye amazi bagusubiza mu mubiri cyangwa serumu ushobora no guhita upfa.
Muganga William Kanyankoraga y'abaturage bayura ibyo kurya byajugunywe kuko nta ntungamubiri biba bigifite, ariko kandi akananenga bikomeye abajya kubimena habakururira kubirarikira.
Nuko nabo bajya kubijugunya batakabaye babijugunya ku buryo bitera igishuko abaturage yenda harimo n'abashonje cyangwa bafite indwara zo mu mutwe cyangwa hari abana badashobora gutekereza ubwo inshingano cyangwa umuzigo ukomeye wabari wa wundi waje kubitaho ngaho. Byaba ari ubuyobozi, byaba ari umuturage ku giti cye, byaba ari uruganda, bakabaye babijugunya cyangwa babitaba ahantu badashobora kongera kubikoresha cyangwa kubibona, kuko cyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane.
Si ubwa mbere abaturage badukira ibiribwa byarengeje igihe, kuko mu mwaka ushize nabwo abatari bake biraye mu kimoteri cya Rutagara aharimo hamenwa toni 136 z'ifarini n'amavuta yo guteka byari byarangirikiye mu bubiko, bamwe barabirya abandi barabigurisha.
Ayo mavuta barayamenye, twarokotse tukadutoragura, twondiyeho nago ngurishijeho 30,000 gutyo.
Nabereyeho rwose ntacyo nabana.
Wari watwaye bingana gutyo?
Natwaye ibiricyo.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakoze. Ino nkuru rero yewe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom nshuti muri komura dukurikirana na live kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu. Murakoze kandi mubandanye mutwumviriza. Akaruhuko gato hama duce tubandaniriza ku by'ubudandaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo. Mwotwumvira ku mirongo migufi 73,205, 96,685, 99,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530, 15,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikibazo cy'imyuzurira gikomeje kuvuga mu karere ka Afrika harimo nk'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacuruzi bakorera imirimo ku mupaka wa Kavimvira nk'akarorero uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi baratakamba bavuga yuko batabona uko babikora. Agahombo ngo ni kenshi kuko ubu bucuruzi bwabo busa nk'ubwahagaze. Rekomenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vedaste Ngabo adusigurire.
Bamwe mu bacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'amazi y'umugezi wa Nyangara yameneye mu ibarabara ndetse naho bari basanzwe bakorera Kavimvira aho bakunze kwita muri zone Netre aho ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abacuruzi baganire n'ijwi rya Amerika harimo abagore bakora ubucuruzi buciriritse bw'imbuto n'imboga ku mupaka uhuza igihugu cya Congo n'icyo Burundi bavuga yuko iyi mvura yatumye amazi yibasira aho bari basanzwe bakorera bityo bura abaguzi bari basanzwe babagurira
byashara nibisohoka hejuru ya amazi. Amazi ni menshi cyane iyo bakiri abavuye mu Bujumbura bashike bagenda bagasanga amazi ni menshi nakuntu bashobora kudushorera kandi amazi ari menshi cyane oraje naomze cyane kuko kare naracuruza nankaye nkanguka ariko muri bizisigaye ndangura byashara nk'imiwe ikabora singurishe mbere naragurisha byashara bigahera bimaze guhera nkaronka kwera ariko unya ibyashara bose kumara n'imisatu n'imisi n'ibidahezi.
Kuva Uvira ugana mu gihugu cy'u Burundi abantu bagenda n'imodokari ndetse na za moto ariko kuri ubu abagenzi n'abacuruzi bari kugera muri zone Netre bagafata ubwato ndetse abandi nabo bakabaheka kugira ngo baje gutsa amazi y'umugezi wa Nyangara batanze amafaranga 500 y'amakongomani kubera yuko iyi mvura imaze iminsi igwa muri aka karere yononye ibarabara rihuza Kavimvira na Gatumba. Esperance Zuzana ni umuyobozi w'abagore bakorera ubucuruzi ku mupaka wa Kavimvira asaba leta ya Congo gushakira igisubizo iki kibazo kibarabara kuko bamaze kwinjira mu gihombo.
Kose abare igihugu cya Congo rero kitumarira kamaro kirabe kuntu abagore nk'akenshi abagore muri Congo niko dusomesha abana ku mashuri none tuzokuraho amahera y'ishuri kandi ubona yuko uruzi rwaduteye kandi ingambo n'ingambo si mu mazu twe nk'aho tubahariye mu gahoro twahora tuharonkera amahera y'ishuri twaronkera amahera tujya uko ravyumva tukaronka nibindi byofasha ikimijyango reka nabandi bakaza bakatugurira kenshi bakunguka ariko gushika n'umunsi twahumbye kuvururu ziruterera nkaje bona n'imfishinyanya zo kuva kuwa mbere zaheze ku munsi wa Mungu kandi shashimwe aho isa yuko ninje mu ruhombo aho nshiganirwa nka gusa nk'amayibobo nirwa mfatira abagenzi kuko amahera yose yampombeye tore igihugu cya Kongo cike mu kukirabe ko twokukorera ibarabara kubera kenshi gihe barabara ryari rihari twaradugurisha ka twaraturonka amahera yukurihira abantu ku ishuri sinzi yuko tuzobona yuko ngo tuko turatora abadepute tuko turatora abashef de zone abakomisere de zone tuko turatora umuprezida w'igihugu ataki natumari ibintu byacu tubiha abantu babitwara tukabiha amafaranga kuva ngaha na hajya turiha amafaranga 500 nk'ubu kajya karaho kabomoka kugira ngo twurire ngo tungabo dushikane hajya turiha amafaranga 500 y'amakongo aya amafaranga 500 y'amakongo utayafishe wemera kwambuka mu mazi ari ibintu bikarindimuka bikagenda mu Tanganyika ari biki bikagira gute tukaba duhombye.
Sabagore bonyine bakora ubucuruzi batejwe igihombo n'amazi y'umugezi wa Nyangara atembera mu ibarabara rya Kavimvira ahubwo n'abashoferi bari basanzwe bakora ingendo ziva Uvira zijya mu gihugu cy'u Burundi nabo bavuga yuko binjiye mu gihombo bikurikiranye n'uko bari basanzwe bishugwa amafaranga 3500 by'amakongomani kuri buri mugenzi kugira ngo agere Bujumbura ariko kubera bari kugarukira muri zone Netre bishugwa amafaranga 2000 by'amakongomani hanyuma amata gatwara abagenzi kugeza ku mpaka wa Kongo mu gihe kandi abacuruzi n'abashoferi bataki igihombo abatwara amato ndetse n'abaheka abantu ku mugongo nabo bavuga yuko iyi mvura yabavanye mu bushomeri kuko akazi bakora kabinjiriza amafaranga atuma batunga imiryango yabo.
Ni kuvuga ko ratwe abashomeri Imana yari yabonye ko twitwababaye kugira ngo tuje turonge natwe kajya gato kugira tusumire abana muhira imodoka nizironka ahantu zica turazigida izishora kugenda zikagenda kubera amazi yabaye menshi tugashira amabuye hama imodoka zikaza zikarengana abandi bidashoboka nabo abantu tutwara ku mugongo abandi bakagenda mu bwato.
Twagerageje gushaka umuyobozi w'akarere ka Uvira kugira ngo agire icyo atangaza kuri iki kibazo cy'amazi y'umugezi wa Nyangara wasenye ibarabara ntitwamubona ariko umuyobozi wa societe civile muri Uvira bwana Claude Misare avuga yuko bakomeje gusaba ubuyobozi bwa leta gushakira iki kibazo cy'amazi yasenye amazu amabarabara ndetse n'ibiraro mu karere ka Uvira umuti bedatsenga bo kubwije ijwi rya Amerika Kavimvira aho mu ntara kivu y'Amajyepfo
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Naridiye ni nahazuye minisitiri ya 18 wa Washington. umutondisi mu Kirundi no mu Kinyarwanda yakoze Innocent kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma twempituti muranigwe mu banyu no mu byanyu
abandanya kutwumviriza mu masegonda make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri isaha mwagiteguriwe na